ఇది నిజ్గురి అమెరికా. Radio Hijugurija Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mu duteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. U Rwanda rwarayirweretse abaterankunga ibyo rukeneye mu kwirinda indwara ya Ebola.
Aba baterankunga rero turafatanya kuva twanatangira ufite abahanga bavuye Ebola. Aba ngaba rero icyo batwijeje ni ubufatanye.
Uwo ni Patrick Ndimubanzi, ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo n'iz'imikino ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse nabo tuzindukanye. Tuyahere mu gihugu kibanyi cya Congo. Igisirikare cya Congo cyashikirije cyo ku munsi wa kane ko cigaruriye agace ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kari mu minwe y'abitwaje ibirwanisho inyuma y'igitero cyahitanye ubuzima bwa 17 muri abo barwanyi bagirizwa iyicwa ry'abasivile baharurwa mu macumi. Makuru ava mu murwi wa ONU wa MONUSCO wagiye kubungabunga amahoro muri Congo unafasha kandi rimwe rimwe abasirikare ba Congo ku rugamba washikirije ko ayo makuru ari ayukuri. MONUSCO yarafashije muri ibyo bitero ikoresheje za kajugujugu kuri uwo muhari w'abarwanyi witwa Ngujolo. Ibitigiri nyakuri byabahasize ubuzima muri abo barwanyi ntibiramenyekana neza mu gihe igisirikare cya FRDC kishikiriza abarwanyi 17 bahasize ubuzima. Iradiyo ya ONU nayo yashikirije ko hafuye abarwanyi 16 bishwe hamwe n'abasirikare 3 ba Leta ya Congo bahasize ubuzima. Urunani rw'abanyesudani rusaba ku gisirikare gihubutegetsi abasivile rwashikirije cyo ku munsi wa kane ko rwaronse integuro y'amasezerano ya Leta mfata kibanza yateguwe n'igihugu cya Ethiopia hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika. Mu makuru rya Amerika rikesha itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP, iyo integuro isaba ko haba Leta yiganjemwo abasivile benshi ariko ntaco yavuze ko boja kuboja mu nama nshingamateka yifata kibanza. Integuro ya mbere yari yateguwe na Ethiopia nyene yashizeho inama nshingamateka yifata kibanza izo bigizwe n'abashingamateka 300 abo mu runani ruharanira ubwiyunge n'ihinduka bagatwara ibice 67 ku ijana. Ethiopia hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika bariyemeje gufasha mu bya kidiplomasiya mu gutorera umuti uruhagarara rwa politike muri icyo gihugu. Bombe zibiri zatewe n'abiyahuzi i Tunisi ku murwa mukuru wa Tunisia zishe umupolisi umwe zikomeretsa abanyagihugu bashika ku 8 nk'uko abategetsi b'ico gihugu babishikirije. Nta numwe yitirira ivyo bitero araboneka. Igitero ca mbere cabereye hagati ku murwa mukuru Tunisi hafi ya ambasade y'Ubufaransa. Iyo bombe yahitanye ubuzima bw'umupolisi umwe n'abasivile 3 bahakomerekeye nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri Tunisia. Inyuma y'iminota 10 uwundi mwiyahuzi yiturikije ko bombe ku gituro ca polisi muri district ya Al-Karjani hakomereka abapolisi 4 nk'uko umushikiranganji nyene yabananije abisigura. Tunisia caranzwemo ibitero by'imihari yitwaje inkoho hamwe n'abiyahuzi inyuma y'ikurwa kuri ku butegetsi rya perezida Zine Al Abidine Ben Ali hari mu mwaka w'2011. Tukivuga ku bitero kandi abasirikare bashika 27 ba Siriya barishwe abandi 3 barakomereka. Ni mu bitero bibiri byagabwe ejo ku munsi wa kane nyene n'abarwanyi bashamikiye kuri Al-Qaeda mu ntara ya Hama n'intara iri hagati mu gihugu bishikirije. Ibyo bitero ku birindiro by'abasirikare ba Siriya byabereye hafi y'imihana ya Atsane ni mu buraruko bw'intara ya Hama nk'uko uwo muhari wavyigambye uvuga. Ishirahamwe ryo muri Siriya rikurikiranira hafi iyubahirizwa ry'agateka ka muntu mu ntambara ryabwiye ijwi rya Amerika ko ridashobora kwemeza nimba abakora iterabwoba canke abarwanyi abarwanya leta bari nyuma y'ibyo bitero vyeje ku munsi wa kane intara ya Hama yamye iri mu minwe ya leta ya Siriya naho bimwe mu bice byayo hari gihe byari byafashwe n'abarobere hamwe n'abarwanyi umuhari wa leta ya Kiisilamu mu nyuma yayi mu mirwano yayihiti yemwe Radio ya Amerika makuru tuyabandanirize kuri Turukiya na leta zumwe za Amerika aho president wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan avuga yuko afise igishika cyo kuganira na president Donald Trump kugira barangize ukutumvikana guhagaze kuko nico gihugu ca Turukiya caronse cahawe n'u Burusiya misile zo mu bwoko bwa S-400 umubonano witezwe mu nama barimwo y'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi i Osaka mu Buyapani umubonano kandi ubonwa nama ubonwa kwari amahirwe ya nyuma yo gukinga ivavanura hagati y'ibyo bihugu bibiri biri mu ishyirahamwe NATO canke OTAN Washington ivuga ko ubwo bwoko bwa misile buhungabanya ubuhinga bwo kwikingira bw'igisirikare cy'ishyirahamwe ryo mu burengero bw'isi gishyize hamwe mu kugwaniriza umwasi hamwe ariryo NATO cyane cyane ubuhinga bw'indege ya 35
Urakoze yaruyize ku makuru uhije kudushikiriza tubibutse inshuti mwese kumukoma nabandanya kumviriza iradiyo uhijwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda inkuzo mu karere ka Afrika ibiyaga binini Igisata cyashira mu nkuzo bakungu citaho impunzi HCR kivuga ko gifite ikibazo cyo gufasha impunzi kuko uburyo butera ugabanuka mu gihe kuri uyu wa kane wari umunsi wahariwe impunzi ku isi ubuserukira icyo gisata mu Burundi yaramenyesheje ko mu bihumbi birenga 70 by'impunzi biri mu Burundi bice 99% bagizwe n'abanyekongo inkuru ijwi ry'Amerika ryashowe ku ronka bifashijwemo n'abanywanyi bayo tugiye kwisomerwa na Desire Hatuyimana umenyesha bakuru b'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda
impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongozi shasha mu gihugu cyabo Sitarota zisubiri wabo uyu numwe yari yitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi
buta c'est terrible parce que d'acho tufite ga urabona nga inyo kenshi kwar parce que na mujyango yibo
izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushiraho politike nziza yo gutahukana impunzi hagataho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki ariko na ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga zimwe mu ngaruka zo kubaho kwizi impunzi no kutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga
ari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishure kubera ama minofali cyangwa babuze icyo bandikira ko amakaye cyangwa babuze uniforme bambara cyo gutuma tuzaca dusaba yuko badufasha utuntu tumwe tumwe ku banyeshuri
uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi izi ngorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha
benshi usanga bibagora ugasanga umwigisha avuze ikirundi mana nawe ntiyacyumvise neza cyamwishye amgiswahili ari cyatumvigiswahili gacumengo aramutuze cyagenda kumukuza amanota yo mu ndego kubera yamwishye ngiswahili kandi yamwishye na gisahili bayumva n'uyo mwana nawe na kirundi abayumva gusanga nibumvikana neza
cyo bishyira mu makambi nk'aya hidahuye
userukira igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyitaho impunzi HCR mu Burundi buri mwaka bamana ibibazo bijanye n'impunzi Sama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi Gogo Hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butekanijwe gufasha impunzi ahagira ati
Et ça, c'est un défi auquel nous faisons face chaque année. Et je peux vous dire que chaque année, nos budgets diminuent. Et nous
devons donc tirer de toutes les initiatives que nous avons pour essayer de faire face aux priorités de l'Union.
Et pour nous, la priorité, c'est la santé, l'éducation, les vivres que nous donnons par le biais des femmes pour
éviter. Nukwivuza kwiga ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri PAM. Turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi. Ibintu biruko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka. Umwunganizi mushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku 178. Tarsisi Niyongabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zitemererwa gutaha.
Impunzi zarungiye mu Rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu Burundi bafise, n'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse. Ibyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza, ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe bihe ibindi, tukizira yuko umunsi uri izina n'impunzi ziri mu Rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanja wabo.
Ku bijyanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri nduta mu gihugu cya Tanzania, umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko Tanzania aricyo gihugu bumvikana cyane ku bijyanye n'impunzi.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Impunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaributse umunsi mukuru impunzi zisaba leta ya Kongo gucungira umutekano wazo bitewe n'uko karere ka Fizi izi mpunzi zirimo kamamwo ingwano hagati y'imirwi itwaje ibigwanisho. N'inkuru yo mu menshi makuru y'Ijwi Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda.
Zine ndirimbo z'impunzi z'abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu nkambi yo mu Rusenda, ikomereza ku ibarabara ryo muri centre aho izi mpunzi zatambukaga zibyina bizigaragaza ibyapa byo kwishimira uyu munsi mukuru wazihariwe. Izi mpunzi z'abarundi zimaze imyaka ine muri iyi nkambi zirinyujije mu ndirimbo, mu mivugo ndetse n'imikino, zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo HCR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje inshinga.
Uwo munsi mukuru tuwugize dufite ibibazo, tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi. Ubu urashobora gufatwa n'indwara washyika kwa muganga bahagupima indwara bakayibona, ariko kugira baguhereze imiti y'iyo ndwara bikaba ibibazo. Ugaca wowe uza wumva ngo genda ngo kuri foromasiyo ngo ugure imiti ngo iyi n'iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene kubaho, nawe ukaraba nta maho dukura amahera ntabwo twigira ukaza tubona uburyo bwo kwivuza. Bamwe bamwe bakaramuka bapfiramwo, abandi bagasinzikara sana, abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona bataha buryo babatumye kuja muri foromasiyo nta mahera bafise ntako babigenza bagira naho babone bararembye acajemo nitwa dutaye aronka yamfungurwa kagurisha niyanza rigakitera gahava hwereramo kagendo na transfer baduha ubu barazivye bavuga tutararemba ni wishikane wandaruko ushike kwa muganga imodoka zahora zizutwara ubu ntituza kazi zikora tubona zigenda nitumenye ngo ziri mu kazi akanaka na
nibizi poste userikira impunzi z'abarundi muri inkambi yo mu Rusenge yasabye leta ya Kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imigwano imaze iminsi ibera ruguru y'inkambi hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abagwanyi babo Mayimayi
mu bijanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza baducungerera umutekano hano kwino kambi kubera ko umutekano tubona atari mwiza cyane turabye ahantu duherereye twamatugira ko tusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe bamwe babyishakiye kuko batubareye ko bagize inama na hase na leta y'u Burundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubira mu gihugu cyabo cyanke bashime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira hano bashobora kwicara bafite umutekano kama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya nkeya cyane dolari 12 ku kwezi twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza ni dolari 30 ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi ni dolari imwe
muri uyu munsi mukuru umuyobozi uhagarariye HCR muri territoire ya Fizi Bwana Cyprien Cyonyo avuga yuko ibi bibazo byose izi mpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite directeure y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na Rusenda uyu muyobozi wa HCR akomeza kuvuga yuko inkunga ya seri yagabanutse bikurikiranye n'ubwinshi bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi ubwo yizizwaga uyu munsi mukuru wari w'impunzi ishyiramwe rya seri ryagaragaje yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi 43,000 ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Fizi na Uvira nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya seri na leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi yo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo Vedaste Ngavo ku bw'ijwi rya Amerika mu
Rusenga
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na karyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ku nshuro ya 19 u Rwanda rwarifatanije n'isi yose mu kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ni umunsi usanze u Rwanda rucumbikiye impunzi zishika ku 150,000 ku rwego rw'igihugu uyu munsi wahimbarijwe mu ikampi ya Kigeme ihaye indaro impunzi z'abanyekongo zishika 200,000 bimwe mu bintu byaranze uyu munsi ya Kigeme hari mu miryango 49 yasezeranye kubana byemewe n'amategeko Sustene Azabe umunyekongo yatanganye n'iyo kampi ya Kigeme nawe nyene yarasezeranye byemewe n'amategeko Eric Bagirubusa umenshi bakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda agaruka ku buzima bwiwe
kera menye ubwenge mvukira muri Kongo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twari dufite yo gakondo
Bwana Azare Sostene w'imyaka 26 y'amavuko n'umwe mu mpunzi z'abanyekongo zisaga 20,000 zicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda mu nkambi ya Kigeme mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe kuri uyu munsi si yose zirikana y'impunzi Bwana Azabe yabaye umwe mu miryango 50 yasaziranye kubana byemewe n'amategeko yasezeraniye mu kagari ka Kigeme no munsi Bwana Azabe yabwijwe irya Amerika ko ufite kinini uvuze kandi uzavuga mu mateka y'ubuzima bwe
navuga ko n'amateka niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu tuzaba tuzirikana ko hari umunsi wa gatandatu noneho akaba ari umunsi wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko
Bwana Azare Sostene yasiki mu basezeranye kuri uyu munsi bari basanzwe babana biba ngombwa kubicisha mu mategeko kimwe nk'abandi bose mu nkambi ubushobozi bwo kwishimira umunsi nk'uyu ni buke ariko ngo barafatikanya
nyuma y'imihango turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano kuri uyu munsi ntabwo ari uvuga ngo ni umunsi wo kwibuka gusa ahubwo ni impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeza.
Azabi n'ubuheta mu bana bane amaze imyaka 7 mu nkambi ya Kigeme ashima urugwiro ubutegetsi bw'u Rwanda bwabakiranye ubutegetsi bubacumbikiye.
Twageze mu Rwanda baratwakira badushakira ahantu ducumbika batuzana no mu majyepfo tuhada tutahazi ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho nk'abantu bafite ibibazo by'ubumuga ubwo bagiye babitaho icya kabiri nuko twishyira tukizana ukaba washaka hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo ibyo ni byo bintu bya mbere byiza.
Azabe amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye iwabo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kubona imirimo mu gihugu nabwo bigoye guhaza n'abenegihugu bacyo ni ikibazo gikomeye. Namubajije uko apanga umunsi wa kibyuka.
Ngo umunsi wanjye uko ngupanga buracya nkajya gushakisha uturaka hanze y'inkambi nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange. Mbona ubuzima dufite ahangaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagira aho bukugeza n'aho bugukura gusa icyo dushima te na dusubira inyuma gatoya ni uko Leta y'u Rwanda itweza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izayidufasha wenda gutegura ejo hazaza bikazadufasha gusubira iwacu muri Kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange.
Mu mitekerereze ya muntu ahora n'indoto zo gutera imbere nicyo kimwe no kuri Azabe wari muri uwo murongo ariko aza gukomwa mu nkokora no kuba yarisanze ari impunzi nta kindi yabihinduraho.
Menye ubwenge mvuka mvukira muri Kongo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu gukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twari dufiteyo gakondo dufite imirima dufite amatungo ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva nameze neza mu mutima ugeza na n'ubu.
Kimwe n'izindi mpunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu Rwanda ibyifuzo byabo ni uko umwuka waba mwiza amahoro akaboneka mu gihugu cyabo bagatahuka ku ivuko. Icyakora bitewe n'igihe bamwe bamaze hari abatakaje icyizere bitandukanye na Bwana Azabe.
Icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva amateka yabyo byagiye mu ntambara ariko nyuma yaho akaza kugeraho bakagira umutekano ubwo natwe ntabwo twe tuzahora mu buhungiro. Icyizere ndagifite nka 50% yuko vuba cyangwa kera tuzatahu.
Ubutegetsi bw'u Rwanda ku munsi nk'uyu nabwo nibyo byifuzo ko impunzi zatahuka mu gihugu cyabo cyane ko buzirikana uko amateka y'ubuhunzi amera. Madame Germaine Kamayiresi ni ministre muri ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse.
Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ntabwo ari ikintu ubundi cyo umuntu yavuga ngo yishimiye icyo munsi kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo tubifuriza ni uko mwagasubiye mu bihugu byanyu namwe mukagubwa neza kuko abanyarwanda baguwe neza.
Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi usanze ku isi yose habarirwa bahunze cyangwa bakuwe mu byabo basaga 70 million. Benshi ku mpuzandengo ya 80% bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku Rwanda by'umwihariko hari abagera 150%. 51% ni abanyekongo, abandi 48% ni abarundi. Bagira ubusabe bw'irya Amerika, ikigeme nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Ishyirahamwe Parseme ryishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama ritangaza ko ryiteguriye kwitura ababijejwe kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukorera mu Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, Faustin Ndikumana yavuze ko naho ingingo ihagarika ibikorwa by'ishyirahamwe ryiwe atabigeze amenyeshwa arizeye ko azotunganirizwa.
Gushika kuri ino saa turiko turavugana iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro. Twabimenye ku mbuga ngurukana bumenyi tubibona byiruka. Mbere icyo gihe twari twegeze no kubaza muri minisiteri bagitanga uruzara binugangwa twaza muri minisiteri kugira ngo nta keti babona cyane twafite ikibazo turarindira afite n'ibyaba ari harukumbe badotubwira.
None ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamo butarabi bamenyesha ubu ibikorwa byanyu murabibanza ndanya canke mwarabihagaritse.
Oya, kuvaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganji avugiye ku radio twaratanze kozinye kuba duserukira mu ntara ntawe uri karakora ibikorwa ku izina rya Parseme no ngaha i Bujumbura twabihagaritse.
Mwoba mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganji kugira ngo mubaze icyo bwabahoye.
Nico tugiye kugira mu ntango y'indwi zaje kuko ikete riduherwa kuronka iby'ubushikiranganji ni kete twarose tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndumva ni vuba dore iyo Petero ryo yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko partema rishyamwe ikorira akora yisunza amategeko yitegeko rishasha ligenga mashirahamwe
jaricho nkishirahamwe parseme gike kajyo barizitse
wenda ubiye ati izo service juridique za dufilisita dufilisita ko turishirahamwe ikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza kandi ukwikeka ahubwo no gutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nkaho tubona yuko mu byo mwa mwaradzize ho baharimwo yuko mwebwe ku giti cyanyu Faustin Ndikumana murongo yishamwe parseme mucafuza ishusho y'igihugu n'inzego zirongo y'ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagira ijaye ico mu bamubizi ko gafosta
ariko urumva nyine jewe ntabwo akoraho na natangaye ndumi bwa mbere ho n'uwo kugira yuko ucafudije igihugu yo cavuga ati kwigenekerezo iri naka iyo ideklarasiyo washikirije ikicigwa wakoze ijambo washikirije byacurije igihugu gutyo cyangwa ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo ariko barafata inginga yandi mashyirahamwe cyangwa ikintu ntiduhatwumva ko babwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira wada miriki barabwira ico babaho ico bavuze ati babaho
hama amwe mu ma Twitter yahana hanyu ku mbuga ngurukana bumenyi yaragarutse rekana bimwe mu byishamwe parseme rya tangaje misi yahera bamwe bakabibaza yuko ari naco ryo baryaradzize harimo nkuko musaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo c'ubukene nico ntaco mubona co bacarabayemo imbarutse guhagarika ibikorwa byanyu kuko bavuga ati
ibyo tubikora kuva tugishingwa ni ryariga utaratubaze by'ubutunzi ni byaro taratubaza situation sebibu kende cyangwa by'ubutunzi kandi kiranoneho ntabwo dushikiriza biva hangi ni ibintu biri mu maraporo y'inzego za leta
muri iyo ngingo nayo yo boba barabasabye yuko nk'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu cyangwa ubutegetsi buhari hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'utukatagenda murumva ko ari nk'ahamwe mwukwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ibyo babasaba ni
Jewe numva je ndaje twabara ko turakora iyo duko turakora ni ibintu bisanzwe kuvuga igihugu ni ndari kandi ndabyo kwavuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa n'ibikogwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasa uri tunga y'igihugu wirinza ha vugira ikindi uri kuracafuza ishusho y'u Burundi wewe uri ko uri cyacanye ugira gute ndi kuracafuza ishusho y'u Burundi none ibintu nibivugwa n'amenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira uhise ntimeze nka viraje umuntu acafuza igihugu gute cyabyo numva je
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta hoje ibintu ntibazi ku butunzi ico ni kintu niyo leta iri kiravuga ivuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubwicarira igituma ibyo bukene ahubwo tuve muri isi yokwe niruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene wanje niwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuka kandi noneho nta gihugu ndagikunda kuko cyaransomeje muri ibyo byingwa by'ubutunzi ico no gifasha rwiterera ibyiyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri parseme cyangwa muri komuri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego kuko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi ko ari urwego rwa executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nawo gwabutiye nka mugabo byo twe ntitubiraba nyuma twitura utubatubwira nyuma ari kuja kubona n'umushikiranganji tuzogenda aho ba Ombudsman bose bajeje kumvikanisha leta yo yarenganije abantu cyo gituma Ombudsman agiyeho kubera bazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyine ibyo tuzobicamo nyine tubitugende tubwire n'umushikiranganji atwereke tubaze izo nzego zihari zose umushikiranganji w'ubutungane umushikiranganji bw'agakata y'akazi na muntu n'izo nyine zuzibaza byanze tubandanye inzego n'abantu n'abantu nyene bishano kubaza no kuza n'abandi n'abandi ashyirane bwa bwa tsinda bakaticara ibyo byose ngabo inzego nyene zihari tuguma rizo twitura kandi byo guhagarika nabyo twavyubashe nyene ko ari leta yabifashe bwa tsinda ko leta nayo hari igihe iburana mu bandi gatsindwa leta ashobora kwihendigizwe n'abantu ibyo ni bisanzwe birashika umuntu agafata ingingo ingarenganijwe hanyuma akarenganurwa uwo vuge ko ibyo biti ari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri
cyose mwese mukundi radio hejuru ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigakwingaha tureyo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwiziyuma hamwe na Jeffrey yadufashe kugeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkurikije makuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza.